turi muri gabe shure y'intwaza ngabo iska muri zone musaga mu manuka bw'igisaga cha Bujumbura yuguru mwaka w'ishure w'2016 cyangwa 2017 umukuru w'igihugu yasabye abasirikare muri rusange kurangwa ntaryo no kubaha hamwe n'urukundo kuri bagenzi babo n'igihugu. Perezida Nkurunziza yavuze ko ashimishwa rwose no kubona ingabo z'abarunda yirutumwako mu karere no mu makungu, niko gusaba abasirikare babishoboye kwandika ibitabo no gukora amareresi kugira ngo bazokwaruka muri kazoza bazomenye ubutwari bw'abaranze.
Muri iki gihe abasirikare b'Uburundi bamaze kugaragaza ubutwari n'ubuhizi Burundi mu makungu, haba mu kurwanya iterabwoba cyane kugarukana no kubumbashyira amahoro. Ni akajyo keza ko kwandika ibitabo, gukora amareresi n'ibindi byotuma iteka ryateye Burundi n'amakungu rimenyekane kandi rizangizwa iyo isi iri kagenda. Yaba binyuze ibitabo, yazujije amareresi yerekana ukuntu ntare ubushatsi cyambara ntama yarwaniye imbibe z'u Burundi, yerekana ukuntu ntare rugamba yarwaniye imbibe z'igihugu zigeramiwe, igaragaza ukuntu mwezi bisabo yarwanye n'abakoloni. Iyo tunga yotumye igisirikare cy'u Burundi kigira ubusa n'ubuhizi bwo kuyizinduza.
Umukuru w'igihugu yasabye abasirikare kuba banditse ibitabo byerekana ubuhizi bwabo mu kiringo cy'umwaka. Iyugurwa ry'umwaka mushasha w'ishure muri iskamu ryahuriranye n'indwi yahariwe ubumenyi n'imico kama muri kaminuza ya gisirikare. Icivugo c'uyu mwaka gihamagarira abasirikare kutagira aho begamiye muri politike. Perezida Nkurunziza yashikirije ko ico civugo gihinyisha abacifuza gutembagaza ubutegetsi, anagabisha abashaka gucanisha mu gisirikare.
Icivugo nyamukuru c'indwi yahariwe ubumenyi akaranga rikino muri kaminuza y'intwazangabo y'iskamu gikora ku nzira ngo wese akirota kwaka ijambo cyane kuvuguruza abenegihugu. Abasi b'urwego rw'igisirikare cy'u Burundi basigaye batambaye ko buteye ko bwije mu kwandika amakuru y'ibinyoma byo turahamwa n'ikimwe gusa, nibacire birarura, nibacire birarura, nibateshwe bati atari aho bagiye guhura n'impanuka zose.
Umukuru w'abasirikare b'intwazangabo wemerewe kwinjira ubwiwa 47 kubishyura ry'intwazangabo iskamu ritangwe gukora haheze imyaka 42. Muri ico kiringo iryo shure rimaze kuramura intwazangabo z'abarundi zirenga 180,000. Twese abarundi baja kwiga mu ishure kaminuza rya gisirikare, hari n'abanyamahanga baza kuryigamwo bavuye mu bihugu vy'umuryango wa Afurika y'ubuseruko y'Asia. Ibihugu bigize uwo muryango vyaserukiwe mu birori havuyemo Sudani y'Amajepfo hamwe n'u Rwanda. Eloge buri kaneza, Bujumbura, Iruja Amerika.